Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko bategetsi benshi bariko barakwa amafaranga bari banyuruje mu kigega cya leta.
Baratomboye hari inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura none yatubereye umushinge wo gutanga umuri yaridi muramwe twagarura mugano ubu ntitwahejeje abazi ko banyonoye tuguma tugarutse nimwumvugwa ruhombo raba ibyubatswe n'umuri yaridi byari byagiye mu mupfuko w'abantu badashikana batanu.
Uyo ni Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yabitangaje ejo kuwa kane ariko kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Intwari i Bujumbura. Mu Burundi ingo zirenga 330 zo mu gisagara cya Bujumbura nizo zimaze kumenyekana ko zahukanye muri uyu mwaka w'2022. Hano muri Amerika urwego rwa Sena rwemeje ingingo y'amafaranga leta izokoresha angana na triliyoni imwe n'imiliyaridi amajanindwi y'amadola azokoreshwa gushika mu kwezi kw'icyenda umwaka utaha. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi ntiyagiraho muje. Ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inama nkengu z'amateka ya Amerika yaremeje itegeko ritegekanya triliyoni imwe n'imiliyaridi amajanindwi y'amadolari agenewe gukoreshwa n'ibisata bya leta gushika mu kwezi kw'icyenda k'umwaka buca utangura w'2023. Umuyobozi w'inama nkengu z'amateka ya Amerika Chuck Schumer yari yatangaje ejo kuwa kane ko inama nshingamateka yari kwiyumvira guhindura ibintu bishyika kuri 11 imbere y'uko itora ubwa nyuma ku vyerekeye kwemeza iryo tegeko. Byinshi mu byari kuba byahinduwe byari gukenera amajwi 50 mu nama nkengu z'amateka kugira vyemezwe. Amasezerano ku mpande zose ku byahinduwe vyokorwa ko amatora vyari bikenewe kugira integuro ya nyuma y'itegeko ryerekeye amafaranga leta izokoresha rirengane imbere y'uko imirimo ya leta yari gutangura guhagarara igihe cy'isaha 6 zo mu ijoro uno munsi kuwa gatanu. Ibyo guhindura byari byashikirijwe n'abasenateur Mike Lee na Kirsten Sinema ntibyari byarenganye. Igihugu cya Uganda caronse incanco zitari nke zo kugerageza gukingira abanyagihugu ikiza cya Ebola. Inkuru y'imvaho na Frederic Nkundikije.
Leta y'Uganda yaronkejwe ingero 5,000 z'urwo rucanco ruri kuragiragezwa mu ntumbero yo gutuza ikiza cya Ebola cyo mu bwoko buzwi nka Sudani ciyadukije ubwa mbere muri Sudani. Umushikiranganji wa Uganda ajejwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng uyu munsi ku wa kane yabwiye amenyeshamakuru ko abahinga bava mu bihugu bitandukanye byo ku isi bazokorana ku igenekezo rya 12 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza kugira ngo barabire hamwe niba urwo rucanco ruriko ruragiragezwa rwoshobora gutangura gutangwa. Aho azoba hari umunsi umwe inyuma yaho ishirahamwe mpuzabakungurijejwe amagara y'abantu OMS rizoba rimaze gutangaza icese ko ikiza cya Ebola carangiye mu gihugu cya Uganda mu gihe atabandi bantu bo kwandura mu minsi 42.
Urakoze Frederic. Leta ya Burkina Faso yirukanye abafaransa babiri bagirizwa ko bari mu bikorwa byo gusuma urusaku. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Frederic Nkundikije.
Abafaransa bari bahagaritswe mu ndwi iheze baca bategekwa kuva mu gihugu nk'uko bitatangajwe n'ibinyamakuru vyo muri Burkina Faso. Amakuru yatangajwe ku munsi wa gatatu yavuga kwabo banyamahanga bari berekanye ko bari kwararondera amakuru yerekeye ingabo z'igihugu cya Burkina Faso zijejwe umutekano. Abafaransa babiri babanje gusambishwa n'igisirikare mu ndwi iheze kubijanye n'uruhara baregwa ko bagize hamwe no mu bikorwa bakorera hamwe n'isosiyete ikorera muri icyo gihugu. Umutegetsi akora muri ambasade y'Ubufaransa muri Burkina Faso yavuze ko igihe abafaransa bariko barasambishwa ibirego vyo gusuma urusaku bitigeze bivugwa kandi ko abafaransa batirukanywe ahubwo basabwe gusubira mu gihugu cyabo.
Abasirikare ba Israel bishe umunyapalestina mu ntara ya Cisjordania babuze ko bariko bivuna ibitero vy'abantu bitwaje ibigwanisho. Ido nido kuri inkuru na Frederic Nkundikije.
Israel chatangaje kwa abasirikare barashe uyo munyapalestina uyu munsi kwa kane gihe bari koratana mu mitwe n'umurwi abagwanyi. Uyu munyapalestina icyo mu gisagara cha Nablus aho abasirikare ba Israel bari baherekeje abasivile ku musigiti urimo amatati. Igisirikare cha Israel chavuze ko abarwanyi b'abanyapalestina ari bo batanguye kurasa ibikoho bikomakomeye ku basirikare ba Israel baca barivuna. Abajejwe amagara y'abantu muri Palestina bavuga ko umunyapalestina umwe azwi ku izina rya Ahmed Daragme asanzwe ari umukinyi w'umupira w'amaguru yahasize ubuzima. Ikigo kijejwe gutangaza makuru AFP chatangaje ko umuhari Hamas ugwanya Israeli watangaje ko uyo munyapalestine yari umunywanyi wawo.
Dushimire Frederic Nkundikije ku makuru yo hijyano hino kwisa hejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemeza ko abategetsi benshi bariko barakwa amafaranga bari banyuruje mu kigega cha leta. Ibyo President Ndayishimiye yabitangaje jo kuwa kane ari ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Intwari i Bujumbura. Eloge Wirikaneza niyo nkuru adufiti.
President Ndayishimiye avuga ko uyu munsi ibikorwa ari karakora ari gusubiza agateka igihugu cyari cyarambuwe n'abari bajejwe ugihagararira. Amenyesha ko aheze imyaka itari mike Burundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icyubahiro haba mu karere no mu makungu, aho batari bake batangazwa n'ingene Abarundi baryana kandi basangira ururimi. Abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwitaho ibikorwa by'iterambere. Yatangaje kwika ari igihe cyo gusubiza igihugu mutamana.
Burundi cyabaye igihugu cy'umwizero. Twari twarihaye amenyo y'abatwenzi. Amahanga yasuzugura Abarundi, hariho igikorwa turiko. Turi kuri operasyo agateka. Erega twarasuzuguritse. Nimwiyumvire igihugu kija gusembera aho urwaruka rwacu rukinira. Noneho ntitwataye agateka.
Aha, President Ndayishimiye yari ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Intwari mu gisagara cya Bujumbura, izina cyahawe na nyakwigendera President Nkurunziza ku wa mbere ukwindwi mu 2019 hibukwa imyaka 57 Burundi bwari bumaze bwikukiye. Icyo kibuga kera ikaba cyahora citirirwa umugano wa Ruhi rwa Gasore yarondeye independence y'u Burundi. Icyo kibuga ubu kiriho kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu myaka iheze cyari casubiwemo, ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA risanga kitari ku rugero rwemewe. Umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi byatewe n'abantu badakunda igihugu. Yibukije ko umugambi wiwe ari ukwaka amafaranga bayasehe mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubakwa rusange. Yasiguye ko umuryaridi w'amafaranga y'Amarundi mu yariko yubaka icyo kibuga yabushikuye mu byara bya bamwe mu bategetsi yatashimye kuvuga amazina.
Baratomboye hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura, none yatubereye umushinge wo gutanga. Umuryaridi muri amwe twagarura. Umugambi w'ubu ntitwahejeje. Abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Nimwumva urwo ruhombo raba ibyubatswe n'umuryaridi byari byagiye mu mfuko w'abantu badashikana batanu.
Ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi cyangwa ya leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Kuri uyu wa kabiri aho mu ikambi ya Mahama mu Rwanda babigarutse ko mubonano bagiranye n'umurwi wari warungitswe na leta kugira ubahimirize guhunguka ku bwinshi. Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko uku niko yabahumurije.
Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi wiwe ati mburandabiye ndahunze mu nyuma gacayiga ya yanja gacika rura rya pongo wajango rabugira kugire munguke ngo yongwe bimbera kure sana abani ishije ngute mukotuka kumbe yesha kwikarwe za hiki tari yabushije sivyo ibyo bibazo rero turabizi benshi bari kwa rabutwa nabandi basizeyo afi ari mu bintu byiwe ni munze mu bitore buramatari buramatara gusubize mu byawe.
Ariko abo babwirwa basana uko badashaka kuva ku izima. Abani babiri mu baserukiye impunzi
Uganda n'abajukwa n'abatwaci n'abagenda cy'ubintu bw'icyayi twumva bitakivuga. Kose cyo kwiganda mu kubuga uzora kora. Bakora cyane twishimye mu kuri igihugu mu misa vuga kwaria. Baranga bagenda bamuhotse. Ikibuga se yari shuba ari mukuru w'igihugu arira n'abaturage bakarira. Reka tubasabe bajya kuba bakumbura ibibera mu ntara perezida ntabimenya. Hari abicwa ntabimenye. Mugende mukemure kijya kibazo na cyane cyane nyakubahwa perezida w'u Burundi
Gabriel Rusigiri atwara ishyirahamwe Orikome rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga intwari ibereye na demokarasi bibwirizwa gushingira ku irwanywa ry'abanyonora amatungo ya leta. Uku niko yabisigurije ijwi rya Amerika.
Nibaza yuko tusa n'abariko baraduga naho tukiri kure cyane. Jewe nofata mfate kuri mu bita Echer uvuga yuko ubusa turi hasi cyane 10 turi hejuru mfata ko tugeze nko kuri 4 twarasubiye inyuma cyane mu mwaka wa 2015 tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo mu mwaka wa 2025 hazaba amatora azira igiturire kurenganya n'ibindi n'ibindi.
Iyi miriza ya President Ndayishimiye mu kubaka icyo kibuga rimaze gutuma hegeranywa muri yari di hafi atatu y'amafaranga y'amarundi nkuko ibiro vyiwe vyabitangaje. Umukuru w'igihugu akaba yijeje ku munsi wahari wakazi uhimbazwa ku itariki ya mbere kwa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri ico kibuga. Kuvarare ku butegetsi haraheze imyaka ibiri hafi n'igice president Ndayishimiye yarashimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakura ibihano ku gihugu ciwe. Yamara nk'umwe bwa Buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu Burundi buri mwaka bwavuze ko hakira gahaze mu gisata c'intwari bereye no gutunganya imigambi, ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye kwizo nzitizi zizovaho na rijya harishaka no kugomba kw'abategetsi uhereye kuri president byo guhindura ingendo. Eroje buri kaneza
Amerika. Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Mu Burundi ingo zirenga 330 zo mu gisagara cha Bujumbura nizo zimaze kumenyekana ko zahukanye muri uyu mwaka w'2022. Ivyo bikemezwa n'ubushikiza manza bw'u Burundi mbere n'amashirahamwe yigenga akurikiranira hafi ibijanye n'abahukanye mu gihugu. Inkuru twateguriye n'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomegwa na Thierry Ve Ndayishimi.
Itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatatu n'ishiramwe gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabakoregwa abakenyezi n'abana mu Burundi rimenyesha ko ikibazo cyo kwahukana na cane cane mu gisagara ca Bujumbura cabaye ndanse. Ibyo bigatuma haba ubwimukira bwinshi bwo mu Kinyegero nk'uko bishikirizwa na muganga Prime Mbarukeye arongoye iryo shirahamwe.
Mu gihe risanga ibintu byo kwahukana mu Burundi cane cane mu gisagara ca Bujumbura cyabaye ndanse muri imyese. Ibyo tubivuze twisunze ibihero dufise mishiramu ryacu Honest Tom Frere byatangajwe n'inzego zibijejwe mu Burundi. Izo nzego zasanze umwaka gusa uwo mwaka nyene 2022 gusa muri meri ya Bujumbura hamaze gusambuka ingo biciye mu kwahukana zishika 336 biciye mu byo bita divorce mu makomine atatu gusa agize inta meri ya Bujumbura.
Ibyo bitigira iby'ingo zahukanye mu makomine yose agize igisagara cha Bujumbura ariyo Ntahangwa, Muhana, Mukaza muri uyu mwaka w'2022 zigera ku 336. Byemejwe kandi n'umuvugizi w'ubushinjacaha bw'u Burundi Agnes Bangiricenge. Muganga Prime Mbarubuke yarongoye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabakoregwa abakenyezi n'abana mu Burundi asigura imvo nyamukuru y'ico kibazo.
Ubwa mbere nuko mu ngo zubatse hari ubukene bwinshi mu Burundi cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura. Tukongera ko ibi by'uko abubakanye bamwe iki gihe usanga batagihana umwanya ukwiye kuganira kuyaga w'ikiyago. Iyi ndimva irikira bituma ni yuko usanga abariko barategura kubaka ingo zabo abo twita mu gifaransa le fiance nabone batagihana umwanya ukwiye kuganira no gutunganya neza kazoza ku rugo bagiye kubaka ugwa rigo. Kandi abantu ugasanga bakunze kubuha cyane cyane amarezo sosiyo nyene ni kuvuga amatelefone. Usanga bamaze kubakana rero bashitse mu rugo bibacanga kubera batabara bivuganye ku vyinshi ibazo bishobora kubashikira mu rugo.
Iryo shirahamwe ritangaza kwiryo yongerekana ry'ibiharuro by'ingo zahukana ryatumye abakenyezi batari bake nabo bafata inzira yo kuja kurondera ubuzi hanze y'igihugu baciye mu buryo bw'urudandazwa rw'abantu. Ku rundi ruhande umukenyezi Arine Manisha umuvugabutumwa akora ku bibazo by'ingo n'imiryango biganiraga iz'imisa remesha muri Bujumbura yagarutse kuri ico kibazo.
Urugo ntirushoboka Imana itarimwe. Abantu bataye Imana banka Imana banka kwihamagara mu rugo kandi ariyo shefu atari Imana imanutse ngo bagire umwe ninde yo bishobora kuko uvuga ivyawe nakavuga ivyiwe. Tuje kuri plage je nkeneye kuryama reka kuvuza iradio nkeneye gutsinzira uje nani nkunda bruhi ukazibona mu rugo mukigira mahiyaje hariho imiryango kuri kote yawe no kuri kote y'umugabo iciza kubiwanya mushiki w'umugabo wawe musaza wawe baje gukoranira mu rugo kwawe. Nagomba ndakubwire ko vyamaze ingo bizisambura muramukazawe ashitse mu rugo agera kugira ngo guponda ngo urya mugore wa nikimwenye nta nkunda nta nangaburira none mwasinyenye na muramukazawe cyane.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'urongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abagabo no kugwanya ihohoterwa abakoregwa mu ngo rikorera mu ntara ya Kayanza. Nduwimana Boniface yatumenyesheje ko abagabo ari bo benshi cyane basaba kwahukana
kandi ugiye kubiraba usanga n'ibitigiri byinshi by'abasaba kwahukana ubu n'abagabo. Abagabo rero bararemerewe cyane barananitwe cyane kuko abagabo barahohoterwa ariko nta nzego na zimwe ziraboneka ngo zibarenganure zongere zibigishe inyifato.
Nduwimana Boniface asigura kandi kwa abagabo badafisa aho bavugira mu gihe abagore batoneshwa haba mu mategeko barengera bityo akemeza kwa abagabo barenganywa cyane bigatuma bakora ibyo batokoze.
Icyo tuguma tunagisemerera abagore baratoneshejwe cyane ugiye no mu bijyanye n'amategeko. Urubanza ruciwe rugacibwa rutunganiriza umugabo rumurenganura ubwo ntiruheza ngo ruje mu ngiro byihuta, ariko urubanza ruciwe rukaba rururenganura umugore rugisomwa ruhita rushyirwa mu ngiro mbere n'inzego zijejwe kubahiriza ubwo rubanza ziranyaruka cyane kurushira mu ngi.
Iruhande yo gusaba kwahukana hagati y'abubakanye bitewe no kutumvikana, amashirahamwe akurikiranira hafi ngo n'imiryango amenyesha ko hari n'izindi ngingo zigayitse bagenda bafata. Izo zirimo kwiyahura kugira ngo bave muri ibyo bibazo, guti ngo kwica abagore cyangwa abagabo kugira ngo baremurugwe uwo mutwaro bafise. Ayo mashirahamwe agasanga ibyo byose bituma iterambere ry'umuryango ridashoboka kuko baba badashize hamwe aho n'umugambi w'umwe mu bubakanye uburizwamwo na mugenzi we. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Indwara zo gufungura nabi zirabangamiye bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 5 mu ikambi zanduta na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. James Joven niyo nkuru adufitiye ari muri Tanzania.
Ibice 18 kwijana by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye indwara zo gufungura nabi barapfa hafi buri mwaka. Ubitegeye bitangwa na muganga Tumaini Nyundo akurikiye na ibijyanye n'izo ndwara mu nkambi zanduta na Nyarugusu. Mu nama yarifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi no mu baturanyi yabereye mu biro by'urongoye komine Kibondo. Muganga Tumaini yemeje ko ibyo bitegiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi atatu ashize.
Watoto 27,603 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe.
Abana 2763 bari munsi y'imyaka 5 baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo, uburemere n'imikurire. Muri icyo gikorwa abana 190 basanzwe badafise uburemere bukwiye, abandi 5,535 basanzwe bagwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire. Ku bw'icyo kibazo abana hafi 8,500 bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mfungurwa PAMU yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikajwe n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiribwa impunzi zose. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe PAMU muri iyo nama.
Ni mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
Pametegekanya kwa abana bagwaye indwara ya bwaki n'izindi ndwara zose zifatiye mu gufungura nabi bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe. Ikindi twaratanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana bagwaye mu gihe PAMU idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana.
Sasa huyu mtoto hawezi kuwa ameandikia ghafla tu kwenye kutapia mlo mkali, lazima alianza na uwakali.
Nkuko bamwe mu bavyeyi babitubwiye, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi mu nkambi zanduta na Nyarugusu. Mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa hafi buri mwaka, n'amasoko rusangi yugawe batagiraho bakura ibyo gukabukanya, gutyo bigatuma haduka indwara nyinshi zijyanye no gufungura nabi. Uretse abana n'abakuze nabo baragira ingaruka mbi mu mubiri biva bivanye no kubura zimwe mu za vitamine zisabwa mu magara ya buri muntu.
Ubwo bivanye n'izindya turya zidakwiye, izindya turya guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ari ubushaza, ubugari, nta tundi two kukaba turonka, biratuma n'umwana kiri ingaruka mbi.
Uravye imisi tumaze nk'imyaka tumaze turya ingimwe, ni kuri abantu benshi bagwaye ama estomac, bagwaye kabisa ku kubera ingorane zo kudakurakuranya ibyo kurya. Umuntu yamakuri vya bindi kuri vya bindi, ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya, mukagira nk'umunsi boduhinduriye bakaduha nk'izindi zo kurya, kuko abantu kweri ama ingwara yabaye menshi ama estomac.
Bodufasha katwiyumvira ko bakaza badundi vyo kurya nk'iripukira do kwezi turose nibi nubushaza imatukoronka nk'umuceri nibiharagi bakazwara duhindwe umuntu bezo ko cyo dushye kugira amagara menza.
Izo ndwara zivana no gufungura nabi zituma abana benshi bo mu ntango batajya kubanza ishure hafi biruka umwaka w'ishure utanguye bivanye n'amagara mabi bafise, gutyo bigatuma ingaruka mbi ukazoza kabo keza. Ivyemezwa n'ishira hamwe Save the Children ita kubana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwejwe di America.
Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba batu bakutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yagize urugendo rwabaye giturumbuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa gatatu itariki ya 21 y'ukwezi kw'12 umwaka wa 2022. Yabonanye na Perezida wa Amerika Joe Biden ashikiriza n'ijambo mu ngoro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka Kongre, izo nzego zombi zikoranye. Ku bihugu byo mu Burayi bwo hagati n'ubuseruko, urwo rugendo ku mugwa mukuru wa Amerika i Washington DC ni kimenyetso kidasanzwe. Ibindi twumvirize mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Mu nzira yerekeza i Washington guhura na Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari narwo ruzinduko rwa mbere mpuzamahanga akoze kuva Uburusiya buteye igihugu cye, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yahagaze muri Polonye, igihugu kirimo kugira uruhare runini muri iyi ntambara. Ibi bitangazwa n'igitangazamakuru Euro News. Urwo ruzinduko n'ugushyigikirwa bifite igisobanuro gikomeye kuri Polonye n'ibindi bihugu byo mu karere byasengwe cyane n'abaturanyi babyo bibihanganye mu ntambara ebyiri z'isi. Bwana Lukas Adamski, umuhanga mu by'amateka w'umunyapolonye wo mu kigo Mierosevisk Kivarisovi, yabwijwe rya Amerika ko hagendewe kuko ibihugu byo mu Burayi bwo hagati bibibona ubutumire bwa Perezida Biden kuri Perezida wa Ukraine ngo bagirane ibiganiro imbona nkubone bugaragaza ko intambara atari yashojwe ku bwigenge bwa Ukraine gusa, ahubwo yanashojwe kukureba niba amategeko mpuzamahanga arimo n'amahame ya Roni agomba kuba ngenderwaho mu kugena ibijyanye n'ububanyi n'amahanga. Bwana Adamski ati, n'urugamba rwo gukumira isenywa ry'ibyagezweho n'ibihugu byateye imbere kuva mu myaka ijana ishize no kubuza ko habaho gusubira mu bihe aho igihugu kimwe gishobora gutera ikindi kigacamo ibice tumwe mu turere twacyo cyangwa kikatwigarurira twose. Ku bihugu byo mu Burayi bwo hagati byazahajwe cyane na politiki za mpatsi ibihugu z'Uburusiya, Ubudage na Autriche, ibi ni ingenzi cyane. kubera ko bibona amategeko mpuzamahanga nk'ubwishingizi bw'ibanze ku mutekano wabyo. Perezida Zelensky yakiriwe nk'intwari haba muri Presidency ya America White House no mu ngoro y'inteko nshinga amategeko Capitol. Mu Burayi bw'uburengerazuba, uru ruzinduko naho rubonwa nk'ikimenyetso ubutumwa ku isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza ubudahwema gufasha Ukraine mu rugamba ruharanira kubaho kwayo. Abakurikiranira ibintu hafi muri ako karere bishimiye kumva Perezida Biden ashimangira ko bikenewe gukomeza ubumwe bw'umuryango wo gutabara na OTAN ubwo yavugaga ku bijyanye n'itangwa ry'intwaro. Bwana Adamski ati, ibi birerekana neza ko atari Amerika gusa ahubwo n'ibindi bihugu bikomeye bya OTAN bitemeraga ko bikenewe gufasha Ukraine no kurusha uko biri ubu. Muri Ukraine, igihugu kimaze iminsi igera kuri 300 kihagazeho imbere y'ubushotoranyi bw'Uburusiya, uruzinduko rwa Bwana Zelensky i Washington rurerekana umubano utajegajega ibihugu byombi bifitanye waryajwe cyane n'intambara. Ku bwa Mikola David Yuk, umusesenguzi mu bya politiki w'umunya Ukraine akaba n'umuyobozi mu kigo cy'ubushakashatsi, byari ingenzi cyane ku banya Ukraine na Zelensky ubwe ko batanga ubutumwa bushimira inkunga itajegajega Amerika yeretse igihugu cyabo muri ibi bihe bikomeye. Amagambo Perezida Zelensky yavugiye mu nteko nshinga amategeko ya Amerika ku inkunga ya Amerika kuri Ukraine ari igishoro muri demokarasi kandi atari imfashanyo, agaragaza igitekerezo gihuriweho muri Ukraine. Bwana David Yuk yagize ati, twe nka Ukraine tugomba kwerekana ko ishoramari rya Amerika muri demokarasi ya Ukraine no mu kwihagararaho kwayo imbere y'igitugu cy'Uburusiya ritanga rwose umusaruro. Uru ruzinduko rurerekana ko abaturage b'ibihugu byombi basangiye indangagaciro zimwe kandi biteguye gukomeza ubucuti bwabo. Pavlo Klimkin, umudiplomate w'umunya Ukraine, yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuva mu 2014 kugeza mu 2019 igihe leta ya Washington yagaragazaga ko ishyigikiye ya Kiev ariko ikagenda gake mu gutanga inkunga ifatika kuri Ukraine. Abona ubutumire bwa Perezida Biden kuri Zelensky nk'igipimo cy'uburyo Biden ubwe atsimbaraye ku guharanira intsinzi ya Ukraine. Uyu mudiplomate ati, kuri Perezida Biden gukumira Uburusiya ndetse ubutegetsi bwabwo bukaba bwatsindwa yabigize ibye, kandi bishobora kuzaba umurage ukomeye cyane azasiga mu bijyanye na politiki. Pavlo Klimkin yise itangwa rya misile za Patriot ikimenyetso cy'uko umubano ugeze heza hagati y'inzego za gisirikare z'ibihugu byombi. Ariko kandi uyu mutegetsi akavuga ko kuba uyu munsi Ukraine irimo kubona ibihagije byo kwifasha kwirinda bitavuze ko ari ibihagije mu gutsinda urugamba, bityo ko kazaba kazi gakomeye kari imbere.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Tanzi jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwitwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
saba kozi bakarolero batanga makuru ahumuri